VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 47 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Muri kumwe na Federica Nkurikije.
Turikore turatunganya neza umugambi wo kubaka ikintu c'iterambere gikomeye kizoba kirimwo ibintu bitandukanye, aho imiduga myinshi izobikwa, aho hazoba ari mu isoko.
Uyo ni umukuru w'igisagara ca Bujumbura, Fredy Mbonimpa, avuga ku mugambi wa leta wo kubaka iyindi soko kijambere. Inkuru co kimwe n'andi makuru twateguriye yerekeye Burundi, harimwo ubwoba buteke abanyagihugu mu c'ibitoke bikeka ko hashobora kuba ibitero mu ntara yabo. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abanyagihugu mu ntara cy'ibitoke barafise ubwoba ko hakurya mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi abitwaje ibigwanisho bashaka gutera ingabo za ONU zubatse amahema ku rubibe rw'u Burundi na Kongo. Izo ngabo zahora zicumbitse kure y'urwo rubibe. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka niwe yakurikiranye iyi nkuru, tumutega amatwi.
Uyu mugabo azwi ku izina rya Karoli Nduwayo twahuye avuye mu murima wiwe w'ipamba hafi y'uruzi Rusizi ku metero 500 yahari kirindiro c'abasirikare ba MONUSCO. Avuga ko umuzo w'abo basirikare bawumvise kandi ko bateye amakenga, amenyesha ko hamwe ho bari cinyegeje inyuma bazokigwanya bafatikanije n'abajejwe umutekano.
Impungenge twashaka kuzigira ariko nambo tuzigira ituye igipolisi twagifise igisirikare twagifise ntibaze batangora atabibazo bihari ngaho kuba baje ngaho. Oye urumva ntitwabakumye urumva twanavye akomeye kurwanya gihugu.
Yeah. Andi Buganda ntabwo bamufise ko iyo migwi ishobora kugaruka hano nko mu myaka ete.
Twebwe iyo migwi imeze nk'igaruka, twebwe intererano tubona dufise nuko uwo mugwanyi aje tushobora kumuvuga tumugwanyi yaje yinjiye turamubonye turadutuma ko igisirikare n'igipolisi.
Tirande kura Francine twahuriye hafi y'umugwa mukuru wa komine Buganda avuga ko kuva ku munsi wa gatandatu abanyabuganda bace batangura kugira ubwoba. Uwo mukenyezi asaba ko abo basirikare bawo ni bo kugirwa kure nk'uko vyahora kuko atawuzi ikibagenza.
Twatangiye kuyumva kuva kwa gatandatu eno twatangiye kuyumva kandi abantu bace barara n'ubwoba.
Murafise amakenga ari kubona abasoroza amakungu bigiriye ku rwego rw'Uburundi na Kongo?
Baza ko batugirira nabi, dusaba ko bogenda.
Izo mvugo ziruko gihe ku mbuga ngurukana bumenyi no kuri ya mihora rezo sosio hariko hashikirizwa amakuru avuga ko izo ngabo za ONU ari zimwe zigize iminsi zisabwa ngo zize mu Burundi, abandi nabo bakavuga ko inyuma yazo hari imigwi yabitwaje ibigwanisho igomba kuza gutera igihugu. Buramatari w'intara cy'ibitoke arahumuriza abanyagihugu arongoye ko izo ngabo za ONU atacyo zije konona mu Burundi. Joseph Iteriteka ashikiriza ko umutekano mu ntara cy'ibitoke arongoye ari mwiza. Ku kibazo cy'uko hoba hari abashaka gutera igihugu bameniye mu ntara cy'ibitoke, abacira gace afatiye kuri kahise.
Nkuko mwabibonye ndetse namwe mwashitana mu ino ntara mwabonye ko ntagakacira binigubire ku kivi, umutekano ni wose ni wose. Byabona uko umure muvuga ibyo byarigeze kuba mugabo nibaza ko nani wo havanga turukire kuko abene igihugu ngwa mu ntara cy'ibitoke n'abantu bafatanye mu nda ndetse nabo nta nubwo bukwima no kumenera hano kuko nibaza kongera ngo abahavuye ngo biyambye barabonye ko bidashoboka kuko abanyacu bitoke barabona ko nta kindi kintu na kimwe kiza kiruta umutekano wifuza kuza kuhungabanya ku bidazokunda. Nicyo gituma kumbure nta nabo haba mbere biyumvira no guca mu ino ntara yacu bitoke ngo baje guhungabanya umutekano hano kuko ntibikunda ko barazi ko abanyacu bitoke ngo barara barikanuye kuko babona neza bategeze guteramira umutekano wabo kugira ngo bananye uko byiterambere.
Amahema aba mwizo nteko za ONU araboneka kuri ku nkengera z'uruzi Rusizi ku ruhande rw'intara cy'ibitoke. Ibirindiro biri nyamwoma muri groupement ya Sange ni Mutarure muri groupement ya Rubirizi ni hakujya komine Buganda. Ibindi birindiro bibiri biri Kanagiro muri groupement ya Ruvungi hamwe ni Kamanyora ni hakujya ya komine Rugombo. Izo nteko za ONU zatanguye kuboneka muri utwo duce kuva ku munsi wa gatandatu windwi heze. Amakuru twakuye Buganda avuga ko n'intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi zishikiye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu aho ku Rusizi kwirabira umuzo w'izo ngabo za ONU mu cibitoke. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste, imyaka itatu irarangiye kuri umunsi wa gatatu isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera. Abadandaza batari bake ubu barifumbije kuko imitahe yabo yose hamwe n'ibidandazwa byahiye, abandi nabo bagerageje kwiyungunganya byarabagoye kuronka amafaranga bariha bene amazu bakoreramo. Mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose abo bahoze bakorera mu isoko rya Bujumbura barahinduye ibintu byose, nk'amashuri bahora bagira amashuri y'abana biga ko ifungurwa hamwe n'amazu babamo. Leta yoyo yemeza kwizo kubaka ahahoze iyo soko indi soko ya kijambere arivyo bita mu Gifaransa centre commercial, kandi ko bizokorwa hisunzwe inyungu za bose. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Kwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2013 amariyaniyo yarangwa ku isoko nkuru ya Bujumbura. Abadandaza barabi bidandazwa vyabo biriko biratokombera ataco bari bukore kubera ibiduga bizimye imiriro n'indege yari yatiwe mu gihugu cy'u Rwanda vyari vyarengewe.
Baba nakupa nakupa mia
yeso yeso oh yeso oh yeso oh ya ya.
Inyuma yayo marira haraho vyananiye kwihangana mbere bahandurira n'indwara zikomeye. Akarorero nakuba umupfakazi yaburiye ibidandazwa vy'agaciro k'imiliyoni zirenga 35 z'amarundi muri iyo soko.
Ibyo soko imaze gusha stress nagize ya mbere na mbere, umutima waciye umeregwa nabi biranka ko ndavyihanganira sangana tanguye kuja mu makrize ya tension biranka pe mu nyuma bimaze kwanka ncanguma nja kwa muganga ma prive ngenda ngaruka mu nyuma umunsi wundi biranka ndarabira ndi ku dispense rimwe ndavye uwo twari kumwe ntabaye bamubwira ko ukuntu meze sishobora kuguma muhira ncanja muri reanimation. Nagiyemo ban transfere yari reanimation iri kuri pensereja. Kuri pensereja nahabaye nk'amezi abiri nemera mu mambomboni abantu bose bihebuye bazi ko mfuye. Imana iramfasha, Imana irantabara kubuntu bwayo.
Ubwo buntu hari abandi babugiriwe ariko mu buzima basa nuko bataye ivyizigiro. Uwo mukenyezi numwe muri bo twamusanziwe kuri wa gatatu mu gitondo ataca ari karahereza iminwe.
Turirirwa muhira naho uvuga ngo utangwe gukora yaburi kindi kintu kiza kidurumbanya mu mubereho yiwanje canke yigihugu ukaburiyo utangurira niyuhereza ukabibura pe ugaca wicara nk'ukumengura ikijuju nk'ukumengo ntukwije mu mutwe ukama umutwe uri mu kirere gusa ukavyuka mu gitondo sinzi ibintu muri imyaka itatu wapi ntavyo mbona tumeze nk'ibimuga tuguma twicaye ibimuga vrema ibimuga urafise ubwenge bukwiye amagara akwiye ariko ukaburiyo ubihera.
Iruhande yaba hari nabandi bapfuye bitewe n'agahinda k'ibyabo byaherengeteye.
Hariho umukenyezi yari umufaka dafise abana batatu isoko ihaheze nk'indwi zibi ihiye kukurumba nta mahera batahana watahana tu just 10,000 byo gusima kwa mungu kuko kwambira bazi kuje kudandaza amahera se barayasiga umwana musaba amata gatatu arayabura umutima ucurahagara yaracikanye uwo mugore abana bari ruguru abagabo aha ku isoko nkuru ya Bujumbura hari umugabo yajambaye costume n'amashuru aje guhamba ibintu vyiwe kubera yabaye stress yarasaze turafise benshi bagwaye mu mutwe bari kwarujanze. Hari abandi bagenze bari muhira niyo muhamagaye ntiyitaba hari abasubiye ruguru.
Abadandaza bahora bakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura hari ibintu byinshi byahindutse mu mibereho yabo ya misi yose.
Nari mpanze inzu ya 3 chambres salo ubu gushika ubu natanguye kwanza nja gusaba indaro mva mu gupanga gusaba indaro nca nja kupanga inzu ya icumba kimwe na salo kora burya n'indaro ntiyoroshe. N'ubu mbonye mu ibarabara hamwe abaswari bavuga ati kitumba cha nyoka kisha giboga ariko nta kintu mfise ntacyo ndiko ndakora. Haraho turarira amagi atatu dukaranze tugayacumba n'ubugari tukararira n'abana nafise abana faka mfise abana bane
nk'ubu kuva isoko hiye nk'icupa umuntu yagura ku munsi ntiyasuye kurinywa nimba yafungura nk'akanyama abo ntiyasuye kugafungura ubuzima bwarahindutse n'abana ntiyasuye kuronka amata n'ukwiga n'amashuri vyarahindutse nk'umwana twamwisha muri prive mu bubunyi baca biga muri leta amashuri asanzwe.
Abana twarahinduye amashuri bigako nko gufungura vya weekend ngo mama ngo wajanye umwana ngo hariye ngo kuryoherwa ntibikibaho ivyo vyica ivyo kababwira stop kandi baramenyereye baravyumva
nubwo biruko bamwe muri bo baragerageje kwiyungunganya baje gupanga hagati mu gisagara cha Bujumbura mugabo nabo nyene ntiborohewe kubwimvo zibiri nyamukuru
uwe ndaguha karoronga hadukorera turi bumba 200 ku kwezi ariko muri yose ko nkuru ya Bujumbura itarasha twari 2025 urumva ko ari busumbane bunini cyane nico gituma rero dusaba ko babijejwe bo dusanurira soko tugasubirayo kugira ngo dushobore kuriha amahera shoboka kuko nta n'umutaye tugifise byarahiye twasubiye kuja gusaba tudene mu mabanki ngo tuyungunganye n'ingwati twatanze mabanki bashobora kuzigurisha ikindi kigoye abavura bava ruguru kurangura baratinya kubera aya masase iminsi yose bumva arara kubita mu gisagara murazi ku gisagara cyo mutima w'igihugu bahora baza kuturangurira bazanye nk'imiliyoni 3 none ubazana amajana 2 cyangwa amajana 3 gutinya ko bashobora kwibwa aya mahera yabo
turetse abadandaza n'abahora bikorera imizigo aho ku isoko nkuru ya Bujumbura ubuzima bwabo bwarahindutse
ubu ntoya bibiri nereza ikindi gihombo wundi ansigikira ibene hari yaze zipakurura iyarara ubu nkusigaye nkorera mu iyarara kera nararonka 10,20,30 ubona sinduga kubera isoko yahiye
umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko hari umugambi ukomeye uzokorerwa aho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura n'atavuga igihe
turiko rero turatunganya neza umugambi wo kubaka ikintu citerambere gikomeye kizoba kirimo ibintu bitandukanye aho imiduga myinshi izobikwa aho hazoba ari mu isoko harimo amalimentation twaratumye turiko turabaza hirya no hino kumbure zoteba dushikana handi tubaze ngene babitunganye ariko murumva ko mu mwaka cyangwa ibice bibiri bya mbere by'umwaka bizari byivyigwa tubwe twaronse intumbero hasigaye rero ko dushira mu ngiro ivyo badusavye
abahinga mu bijanye n'ubutunzi bemeza ko ku munsi amafaranga yaca mu minwe y'abantu hererekanywa mu isoko nkuru ya Bujumbura transaction mu gifaransa yarenga muri yaridi wa marundi mu maguru masha leta yari yavuze ko izoshumbusha abadandaza umugwi washinzwe na leta gukurikirana ivyo soko nkuru ya Bujumbura wemeje kwa mahera yari gufashishwa abo badandaza yakoreshejwe mu kubaka isoko yo kuri Kotebu muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura iyo soko yiswe imfata kibanza mu kurindira ku isoko nkuru ya Bujumbura isubira gusanurwa eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje tubibutse inshuti mwese komunika mu rwandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kandi makuru avuga mu Burundi na makuru avuga ko ambassadeur Hamdi Loza ari nawe cegera cyo mushyiranje yajejwe imigendanire y'igihugu cya Misiri uyu munsi kwa gatatu yitezwe i Bujumbura ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi aho hatekanijwe kwabonana na president Pierre Nkurunziza bakayaga hanini ku byerekeye uruhagarara ruri mu Burundi nkuko itangazo ryasohowe nubwo bushyiranje je ku munsi wa kabiri bivuga Loza azoganira na president Pierre Nkurunziza ku bundi buryo bwo gutorera inyishu uruhagarara ruri mu Burundi akongo kazoba kabaye akaryo igihugu ca Misiri kironse ko kurangura gikorwa cy'umuhuza mu bibazo biri hagati y'abanyapolitike bo mu Burundi ku gitici igihugu kiri mu nama mpuzabakungu ijejwe umutekano ubu naho ni cyagiye cyo kubashikiriza amakuru yerekeye higanwa mpuzamakungu y'umupira w'amaguru rikorera mu Rwanda shan 2016 turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda akaba ari i Rubavu atubwira ukuntu izo nkino zagenzwe uyu munsi Jean-Claude jambo ni gwawe
urakoze cyane Frederic nababwira ko nyine uyu munsi wari umunsi wo gusoza amajonjora mu itsinda rya kane aho ku mikino abereye i Rubavu ikipe ya Uganda n'ikipe ya Zimbabwe zanganye igitego kimwe kuri kimwe bivuze ko ukukunganya nta kintu kinini kwahinduye kuko amakipe abiri ariyo Uganda ndetse na Zimbabwe yose yahise asezererwa nabwira ko igitego cya mbere cyabanjwe n'ikipe ya Zimbabwe niyo yakibonye rero Zimbabwe ku munota wa 48 witwa William Manondo niyo wafunguye amazamu atsinda Zimbabwe igitego cyiza cyane nyuma yaho umukinnyi nyine William Manondo yari asize abakinnyi bakina inyuma nk'abitwa ba Richard Kasaga nabitwa ba Joseph Ochaya arabirukankana bagenda babakumbagurika atsinda igitego ariko ishoti riremereye kipe yo yagerageje kureba uko yakwishyura biza kunanirana ariko bigiye kurangira ku munota 90 w'umukino nibwo kabuhariwe Geoffrey Senkuma umaze n'ikintu muri kipe y'igihugu ya Uganda yishyuye igitego amakipe arangiza ari kimwe kuri kimwe cya Zimbabwe kuri kimwe cya Uganda ariko ibi byose ntabwo byahinduye kuko amakipe yiboneye itike kuzajya muri kimwe cya kane kirangiza ni Zambia yarangije ari ya mbere na Mali yarangije ari ya kabiri
amahirwe muri ayo makipe abiri ashobora kugira amahirwe yo guhitsinda akaja mu nshuro ya nyuma n'aya muri ayo makipe abiri muravye kuno bakina
Zambia irazamutse Mali nayo irazamutse Uganda yo nyumira tatse kimwe na Zimbabwe birumvikana ariko noneho ntabwo bizaba byoroshye muri kimwe cyaka nikirangiza kuko ikipe ya Mali igomba gucakirana n'ikipe ya Tunisia Tunisia ni ikipe ikomeye muri uko ko yatsinze ikipe ya Niger ibitego bitanu byose ku busa bigaragara ko umukino kundi igenda izamura imbaraga hanyuma rero Zambia nayo ikipe ya Zambia ikazabura n'ikipe ya Guinea Guinea muziko yasezere Nigeria nokuba ngo hano hazacwambaye Zambia sangifite amateka irakomeye
ndumva ko bizaba bikomeye cyane gose Jean Claude
yihanganye bikomeye ayo Tunisia tuzabwira ko imikino ya kimwe cya kane imikino ya kimwe cya kane iteganyijwe kwa gatandatu no ku cyumweru imikino maze kwabwiriza aba ku cyumweru
ego Jean Claude tugusabe
ikipe y'u Rwanda amavubi izacakirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kino zabira kwisaga mu Remera
tuzogutera kamo
umukino utazaba woroshye nanone wo muri kimwe cya kabiri
nuko bisanzwe tuzogutera kamo Jean Claude tuzogutera kamo ukurikirane ayo mahiganwa yose tuzogutera kamo maze uzura duha makuru imvaho urakoze cyane gose
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramukije nongera ndabahikaze muri kino gice cya kabiri cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano abatumire ni babandi nyene babiri Honorable Augustin Zojibwami arongoye umugambwe Sangwe Pade hamwe na Tatien Sibomana ari mu mugambwe Iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi
mugitegurirwa na studio Ijambo
mushinga ntaye Sibomana uno munsi wubwira gukebura ubutegetsi wo bukebura mu bintu bikuru bikuru ibi
no kwivuga ngacuka mugabo reka
tuvuge
ibikuru bikuru uko sinoja mu migambi y'ubutunzi migambi y'imibano n'ibindi ivyo umuntu atasinzira atarara ntibuca nta mwanya afise wo kwimvira ivyo icyambere rero no saba nuko abarundi bararushe ububwikanyi buhagarare bukwina ubwicanyi buhagarare ico ndagisimitse ko kuko aha a uravyo kwaruka nabandi bantu bari ko barapfa muri ibi hamuhengera umwana avuye kwisumamwo avuye gukamera abantu bari kuri mariage agasaba imbabazi abantu bambaye impuzu z'igipolisi n'imabara abapolisi n'imabara abandi bakamurasa amenye amaso mu yandi gutya ivyo bintu bidahagaze
uvuga tubwikanye buhagarare no nibuhagarikwe nande
eh nishanagira
nko ubugira tamenyeka
nishanagira nko barire hariho ubutegetsi tubwemera tutabwemera buzobazwa bibiri ko bira kuko hariho leta iye ibarega leta barega niko bimeze hari hanyizego zizitwa ko zijeje umutekano ziriho ibi ziriko zirakora bizobazwa bo nibo mbere no kebura gusumba nabo mu mugambo wo buri ku butegetsi kuko ibi irinzoje kwa mya vuzati gutohoza ibyo ndabishikikije cyane bazotohoza baraba abantu umukomanda zoba yari muri iyo secteur atsobibazwa aba batangwe uza barafatiga ibihano wibaza ko biva he nayo maraporo ibire ntibizuhagarara nico gituma abo bantu savye nshimitse amaraso y'abana b'igihugu ariko raseseka byarenze hanero icya kabiri nuko ibi byose byafise aho byavuye ubutegetsi bwemere bwicarane n'abandi banyapolitike n'abandi barundi kugira ngo iri ho nyangwa ry'amategeko iri ho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha ari yasubiye gutuma abarundi bicwa mbunyamaswa ivyo tutari bwabone bicarane bavugane ingene igihugu cyose subira ku nzira y'amategeko cyosubira kubahiriza amasezerano ya Arusha cyosubira ku nzira ya demokarasi ivyo bitabaye ibiganiro nivyo bintu byihutiko agateka kazina muntu bica bijana urumva maze kwica umuntu ugaca umutwe ukabagwa gukuramo umutima ugacira himba byirondoka ntawe akivuga agateka kazina muntu ivyo rero nivyo vyihutirwa ibindi vy'imigambi amatungo ya leta yibwa nibindi tuzoronka umwanya wo kubivuga mugabo abantu baryama bagasinzira wewe uziko utarara cyangwa usohotse mugabo udataha ejo uzorondera wawe ukavuza mu bamutoye mu vyimba mu ruvubu ya Karuzi bari bamufatiye aho iwabo w'abantu wewe wumva woja mu migambi y'ama iterambere ry'igihugu bigenze
gute ariko ari ikintu honorable nzo jwamye yavuze ati byitohoza ntibibitohoza rimara igihe kirekire nawe mukavuga ko mubihurira koko ho bitohoza kugira uwo bikoza amenyekane mu gihe ubikoza ataramenyekana uho kugwiki
byo hagarara amatohoza nanye narashoboka mugabe idahagaze nta matohoza ashoboka kuko abari kubigira nibo abari gutohoza bamwe nibo bagirizwa ivyo amatohoza mva makungu dusaba leta iki idadaza ngo nta nziri kurasha mu Burundi cyo gituma nkubwira nti leta itemeye kubona ko biteye isoni ko abantu bicwa bunyamaswa nk'uko bamaze iminsi bapfa biracagoye nico gituma aba bavuga ngo abantu baratinda bagafata ibigwanisho rega ibi byose byo kudadaza nivyo bizotuma abarundi dusubira mu ntambara uko uravye abantu bariko barapfa n'ingene bapfa hari inzego zijeje umutekano abantu bazokwita twe nico gituma mu mugambwe dusemera tuti Nyabona tuje hamwe tuvugane ibi bintu abarundi bareke kubandanya bicwa bunyamaswa nkuko bapfa muri
Honorable Nzo kibwami ninde zohagarika ubwikanyi buriko buraba
Ubwa mbere nagira ngaruke kuri mwe byabereye Arusha bakaganira hanyuma bamwe bakamagwana mbwa bikaruhira guhera Hajya rero Arusha n'ubu ntibisa na gato Igihe twaje Arusha hariho intwaro yatowe n'abanyagihugu habaye abantu baragumuka barafata ubutegetsi barica abatowe batwabwarirako twanegosiya rero kugira ngo basubize ubutegetsi abanyagihugu ubu naho hariho intwatwe n'abanyagihugu hariho abantu bagomba kuyisenyura babanje kunyika abatowe kugira ngo abo batatowe baribo batwara urumva rero ni ikintu bita komba afro renverse ntibisa nabigaje Arusha
nigihushane
nico gituma nkabambere bazubazwa ibi bintu by'ubwicanye arabahera mu gitondo kusha ku mugoro bavuga ibinyoma ku maradiyo mwamba bavuga yuko amasezerano ya Arusha yoba yarahonyanzwe bavuga ko bwirizwa shingiro ryoba ryarahonyanzwe bakabyandika bakabisigura bagace bavuga bati agateka rero kabo bana baba jeune ni mugende mwugare amakartier mutera amagrenade abapolisi
ariko hari uvuga ivyo
mbanze ne kubivuga barabyandika bakabisinya agateka kanyu nuko ejo muzogenda isaha zinaka none sivyo bavuga imisi yose gushika naho bajejwe ateka zina muntu bavuga ati agateka kanyu ni vya bindi abo bana bakagira ngo bariko barakorera gateka kabo kandi ari kinyoma camba yubusa amasezerano y'Arusha barazi neza bazogende bicare bagira ikintu bita examen de conscience nta amasezerano y'Arusha yigize arengwa muri iki gihugu ntahabwirizwa shingiro yigize arengwa muri iki gihugu mugabe cabaye abantu barapfa barapfuye abo rero bapfuye bazira ubusa bapfuye bazira ubusa nta amasezerano yarenzwe nta bwirizwa shingiro ryarenzwe
ninde yohagarika ubwicanyi buriko burahitana abarundi no munsi
icambere nuko bokwemera tukicarana mu biganire mugabo bataza kubesha bakerekana ahantu amasezerano yarenzwe cyangwa bwirizwa shingiro ryarenzwe mwe bwirizwa shingiro ho baravuga bati habaye impari nkizi ziriho chamugenda mubaze sentare ibwe irabibwirizwa shingiro ibyo biranditse ne sente ntibayibajije ikishuriti ntabwirizwa shingiro ryarenzwe
ariko honorable kebura uno munsi ubwikanyi bikuburaba kugira buhagarare hakogwe iki gikogwe nande
abarungi kabo bantu kwita ariko muri urazi gufata ibibondo atari abasirikare ukabita mu makambi wimvira ko bovaye gutinwa
ubone wo bitaga
mu basoda mu makambi bari forme ukabarungi kayo muri mugende bovaye gute nimuhagarike guhenda abantu nimuhagarike ikinyoma nimube onete
kubibwira tasiano
n'ese wandi kundara abe ugera niwe ndiye atamenya ababwira abo beza kunywana ku mugoro
w'abantu uvuga ijambo ritumbiritse
nimuvuge ukuri muti hajya twagombe byicaro twagomba kwankiriza demokrasi mugabo nta masezerano yarusha yarenzwe nta nibwiritwa shingiro ryare ivyo yabaye byarabaye hanyuma musabike kongwe hanyuma murabe kudatigara
kuryo meze siko bose bameze riga
Girageza na gatuwe mu bikorwa.
Hakogwa iki gikogwe nande?
Navuze ubwa mbere bwemegwa butemegwa ubutegetsi biriko birakogwa burabibazwa. Ivyo namategeko y'iwacu na mva makungu na muza makungu niyo ntibesha pa niko bimeze. Abandi babo bazwa nabipfutse. Iyo hageze amatohoza amatiere penal responsable umwe wese abazwa icyo yakoze
kugitikiwe
nababwiye uri ri police yangi sadagikora hariho bajezwe karere kanaka hariho ababa bari ko baropera muri yo
community
akora muri ako karere ibihabera utegeza gutanga raporo none zo raporo ziratangwa zishikirizwa nde iko niko bitegeza kugenda niba ntidutande ku imyiko mu canke tugira do filosofi kuri icyo biretse ko uno munsi kubera ubutegetsi butabishaka bizobicu kandi abo bariko barabikora no munsi ntibarara bimutse mu Burundi icyo canke hijya yeje bizobagaruka ko bazovyishura kuko ibintu biriko birahogwa muri igihugu ntibizokwijyana mu mategeko acanditswe uko ari ubu kandi nejo ntazohinduka bazoyahindura mu bindi bihugu bayahindura kugira barabe ko ubuzima bw'umuntu bwo kubahirizwa gusumba ntibazosubira inyuma
turarangije
gituma rero aho ubutegetsi buriho buvyumve buvyumvirize buba bwemewe butemegwa buba bwisunze amasezerano yarusha canke utayisunze ibikiho birakogwa bizobibazwa hanyuma abapolisi n'abandi bari muri ibi bikogwa bazobibazwa nabo nyine ku giti cyabo
mu gusozera umwizerunga niki ko ejo canke hirya y'ejo akamo kabatavuga rumwe na leta kazogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
akizero umwizero si munini cyane mugabo nkuko jewe nabivuze na mu minsi heze cende natungo nonzwe no kwizera kuko abarundi bose sabana babi ntibakeneye ko bene wabo babagwa nk'intungwa hanyuma makungu nayo nyine adufasha ariko arabibona numvirije no munsi kuri RFI umufasoni yarongitswe na UNESCO yagwanije cyane abanazi numvirije raporo yatanzwe muri ugwego rukuru rw'umutekano rwa ONU buca baza kuraba ibiriko biraba kuva itariki 2022 z'ukwezi ivyo vyose ni ibintu manizera mugabo ahandi naho nkagaruka uko yaba impanuro abategetsi bo ku isi abarundi barihurikiye mu migwi itandukanye yaba impanuro batanze zari zifise aho zishikira ntituba dushitsa
umwizerunga niki honorable Augustin Zojibwami yuko akamo kabatavuga rumwe na leta gashobora gukica gahinduye mu bijanye n'amahoro mutekano
imbere yo kuvuga umwizero nagira jewe mpumurize abatwara mpumurize inzego
ndewe ni ubahumurize nagira ni ubahumurize
umurize abari ku kivi
agihejeje yas
abantu bagomba kubaga umutima ngo bazobibazwa ngo hazwe ngo bitwe bitebuke ngo nabanazi ngo niki iyo ni strategy d'attention perpetuelle no kuvuga bame umutima uhagaze ngo ngakora nkagira ico mvuze bimwe yavuga sibomana tasi bihava bishikira aho ndabahumurije tuzogira komba kora ko avuga tuvuga ibinyoma tubisambuza ukuri kuko nta nahamwe ikibi ikinyoma cigeze
ikiriki umwizero nganiki ko akama kabatavuga rumwe na leta kagiye kuzogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
umwizero uriho kuko abatavuga twe tuvuga rumwe na leta mugabo tukavuga tugomba ineza y'igihugu inzego zatubona abanyagihugu
n'abanyamahanga turashimiye radio studio ijambo kandi twashaka kubonera akanya ko kubabwira ko kubera ibihe bidasanzwe vya hitinga ha muri leta z'umuzi America mu biganiro twabashikirije twarashoboye gusubiramo ibiganiro bitari bike hanyuma turagira n'ingorane zitari nke ariko iciza nuko ivyo bihe byose byarenganye ubu ibiganiro vyacu vyasubiye gutangura nkuko bisanzwe tuboneho kandi akanya ko gushimira abantu bose mwaduteza amatwi no kubashimira ku kuntu mubandanya mutega amatwi naho twatwagize ingorane mu miseze mugire rero umugoroba mwiza n'amahoro mwese.